Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu bwakeye neza mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya. President William Ruto wa Kenya yanze guta muri yombi abanyekongo barwanya umukuru w'igihugu cyabo Felix Tshisekedi.
Sisi ni inchi demokrasia. Hakuna mtu anauliza serikali kwenda kutoa taarifa yoyote.
President Ruto ati Kenya yubaha demokrasi, nta muntu twafunga ngo nuko yasohoye itangazo, dufata abakoze amabi gusa. Ingabo z'u Rwanda ejo zajyanye abanyamakuru gusura abaturage bagarutse mu byabo muri segiteri ya Kiyonga mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Naho muri Guinea Conakry abantu 13 baraye bahitanywe n'inkongi y'umuriro mu bubiko bw'ibikomoka kuri peteroli. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Conakry. Ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli bwaraye buturitse burashya mu murwa mukuru Conakry, byahitanye abantu 13. Oriane Itangishaka arabaha inkuru.
Iryo sanganya ryatangajwe n'umutegetsi mu gipolisi Jean Traore, yasiguye ko abantu 88 bahakomerekeye. Yavuze kandi ko leta igabisha ko iryo sanganya ry'umuriro rishobora kugira izindi ngaruka mbi ku banyagihugu. Iryo sanganya ryabereye mu kibanza cy'ububiko bw'ibidandazwa mu gacimbiri kahitwa Kalum, kari ku mugwa mukuru mu gitondo cyeje ku munsi wa mbere. Amadirisha y'ibiyo ku mazu y'abantu baba hafi yaho nayo nyene yaraturaguritse. Byatumye abantu bagira ubwoba barahunga, nk'uko ababibonye babibwiye itororokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters. Ibyononekaye kuri icyo kibanza ntibiramenyekana neza. Igihugu cya Guinea gisanzwe kidahingura ibitoro, kanatsinda nta buhinga bwo kubihingura gifise. Ntibiramenyekana neza icyatumye umuriro waduka. Mu rwandiko leta yashize ahabona imenyesha ko amatohoza azotangura kugira bamenye icyabiteye canke bamenye niba hariho abantu babigizemo uruhara. Abajejwe kuzimya imiriro baranguye icyo gikorwa mu masaha ya saa sita zo kumutaga. Imbere yaho abantu bari ku birometero bitari bike barashobora kubona umwotsi wirabura waduga mu kirere. Abakozi bose basabwe kuguma muhira kiretse abasirikare n'abaganga. Amashuri hamwe n'amasitasiyo y'ibitoro byari byugaye.
Muri Uganda, urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga ejo rwatangiye kuburanisha ikirego cy'abarwanya itegeko rihana aba bana bahuje ibitsina. Uriane Itangishaka arakomeza.
Kuri uno munsi wa mbere, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatanguye kumviriza imburano z'abarwanya iryo tegeko rifise igihano cy'urupfu kuri bamwe mu bakundana basangiye igitsina. Harimo kandi igihano cy'imyaka 20 w'umunyororo ku bantu bashigikira abandi canke bafasha abantu muri uyu mugenzo. Iryo tegeko rizwi nka AHA ryari ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibyo byatumye Amerika n'ibanki y'isi yose bifatira ibihano igihugu cya Uganda. Mu rubanza rwamaze umwanya muto, umugwi w'abacamanza batanu bakiriye imburano zatanzwe n'impande zompi. Umukuru w'umugwi w'abacamanza Richard Butera yabwiye abashikirije izo mburano ko bazomenyeshwa ingingo izoba yafashwe mu minsi iri imbere. Nicholas Opio, umushikirizamanza serukira abagwanya iryo tegeko, yabwiye abamenyeshamakuru ati turizeye ko sentare izokwishura ibibazo byashikirijwe byerekeye niba ibwirizwa shingiro rikingira buri munyagihugu wese ritarinze kuraba ibitsina canke niba hari abakundana basangiye ibitsina. Abantu bashika kuri batanu baramaze gufatirwa ibihano kuva iryo tegeko rishyizwe mu ngiro, harimwo na babiri bagirizwa ibyaha bikomeye. Muri abo bagirizwa ibyaha bikomeye birimwo ibyaha byo kwanduza abandi indwara zidakira hamwe n'ababiranye basangiye ibitsina.
Ijwi rya Amerika, tujye mu Misiri. Komisiyo y'igihugu y'amatora yarayitangaje ko President Abdel Fattah al-Sisi ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu. President al-Sisi yegukanye amajwi 89.6%, bityo ababonye manda ya gatatu y'imyaka itandatu. Ababikurikiranira hafi basanga nta gitangaza kirimo kuko atari afite undi mukandida w'igikonyozi muri batatu bari bahanganye nawe. Amaze imyaka 20 ku butegetsi. Mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu, Abdel Fattah al-Sisi, wahoze ari generali mukuru w'igisirikare, yahiritse ubutegetsi bwa perezida wa mbere wari watowe mu buryo bwa demokrasi, Mohamed Morsi. Mu bihumbi bibiri na cumi na kane, yatorewe manda ya mbere. Yongeye gutorwa mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani, hombi n'amajwi mirongo cyenda n'arindwi ku ijana. Mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda, yahinduye itegeko nshinga, manda ye iva ku myaka ine ijya kuri itandatu. Ridahindutse na none, iyi yaba ariyo manda ye ya nyuma. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet w3@, radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook, naho ni kuri VOA radio yacu. Muri Mozambique, abaturage bari baravuye mu byabo kubera intambara y'intagondwa mu gace kahitwa Kiyonga mu karere ka Palma mu ntara ya Cabo Delgado, baratahutse basubira mu ngo zabo. Ejo polisi n'ingabo b'u Rwanda bajyanyeyo abanyamakuru kubibereka. Umunyamakuru Asumta Kaboyi n'umwe muri bo mu batumiwe rero n'ingabo z'u Rwanda yarahatubereye.
Urugendo rwo kuri uyu wa mbere rutandukanye n'izindi abanyamakuru bakoze bakigera muri iyi ntara ya Cabo Delgado, kuko noneho baherekejwe n'imodoka z'abasirikare n'iza polisi bongeyeho ibifaru. Nibwo bwa mbere abanyamakuru baherekejwe mu buryo bukomeye kuva izi ngendo zatangira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, kuva mu mujyi wa Palma werekeza Kiyonga ugenda nk'isaha, kuko umuhanda wangiritse cyane. Muri santre ntoya ya Kiyonga abaturage baregeranye, uwavuga ko batuye mu midugudu ntiyabagiye kure y'ukuri. Abaturage usanga bakora imirimo yibanda mu bucuruzi, uburobyi, ubukorikori bunyuranye, ubuhinzi nibwo bakoraga. Ijwi rya Amerika ryagiye mu ngo nk'eshatu zegeranye n'iyo santre. Iyo ubajije abaturage amakuru yabo, bahita batangira kukubwira ibihe bibi banyuzemo mu myaka ibiri ishize.
Twari twicaye twumva imbunda zisakuza cyane, duhita twirukira mu mazi. Twaraye hirya no hino, imvura yaratunyagiye turi kumwe n'abana, ubuzima ntibwari
bwose.
Umwana wanjye yari yagiye koga, hanyuma abona abantu ahita amanuka. Ageze mu rugo abwira nyina ati, mama, ba shababu bahageze. Abana bashaka gusohoka mu nzu, shababi bayahageze itangira kurasa. Natwe abaturage dukwira imishwaro twirukira mu mashyamba. Nkuriya muvandimwe wanjye yapfuye kuko bamusanze mu rugo arahagarara, agerageza guhangana nabo, ariko kuko bari bafite imbunda baramurashe, nyuma bamuhura bamutera ibyuma.
Nubwo hashize igihe abo baturage bari ku buryo ababo bishwe urwo gashinyaguro n'abarwanyi ba Jama Ansar al-Sunna.
Ubuzima bwari bugoye cyane. Bazaga bitwaje imbunda, ibyuma, imihoro, bagafata abantu bakabica. Hari murumuna wanjye, umwana wanjye w'imfura, hakaba n'undi mwana wanjye muto. Bamwe barishwe, abandi twasangaga bapfuye, ntitumenye uko byagenze, ariko babarasaga amasasu. Gusa kuri ubu turaryama tugasinzira, ariko ntituzi niba byararangiye burundu.
Kugeza ubu nubwo hari benshi babuze ababo muri iyi ntambara y'ibyihebe, kuri ubu abo baturage bavuga ko bongeye gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'aho ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique zibatabariye.
Ubu twatangiye kuryama tugasinzira, tugakora akazi kacu ka buri munsi. Ubu turashimira Imana ko dusinzira nta kibazo dufite. Mu mashyamba naho tujyayo gukora akazi nko gutema ibiti, abandi barajya guhinga. Tujya guhinga mu masambu ya kure, tugakora ibikorwa bindi byacu nko gukina umupira n'indi mikino yose, tugakora ubucuruzi ndetse no kubaka amazu.
Kugeza ubu ntihari hamenyekana umubare w'abaturage bamaze kugaruka mu ngo zabo muri iyi ntara yose ya Cabo Delgado yari yarigaruriwe n'ibyihebe. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga Ronald yavuze ko abaturage basaga 250,000 bari baravanywe mu byabo n'intambara zatewe n'ibyihebe muri iyi ntara, bamaze gusubira mu ngo zabo nyuma y'uko ibintu bitangiye gusubira mu buryo. Ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu abaturage bari mu masoko bakitabira umuganda n'ibikorwa bibahuza ku bwinshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kiyonga mu mujyi wa Palma.
Umunyamakuru Asumta Kabo yari muri Mozambique ku butumire bw'ingabo z'u Rwanda hamwe n'abandi banyamakuru baturutse I Kigali ahantu hose agera agatara makuru muri iyo ntara ya Cabo Delgado abari kumwe n'abashinzwe umutekano b'u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakuye I Nairobi ambasaderi wayo muri Kenya. Ni nyuma yaho kuwa gatanu w'icyumweru gishize uwahoze ari umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora yo muri Kongo Corneille Nanga atangarije I Nairobi ivuka ry'ihuriro rishyashya ryitwa Alliance Fleuve Congo rirwanya President Felix Tshisekedi. Ni inkuru ya Eloge wirika neza uri Nairobi.
Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ku munsi wa mungu ko igihugu ciwe ari igihugu cemera ubwigenge na demokarasi, ari naco gituma adashobora kwemera igisabo c'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamusavye ko inzego z'igihugu ciwe zota muri yompi abatavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse gutangariza ku murwa mukuru wa Kenya I Nairobi ivuka ry'unani rushasha rurwanya leta ya Kongo rugizwe n'imirwi irwana n'abanyepolitike. Aha Perezida Ruto yari mu kiganiro na bimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu gihugu hagati muri Kenya.
Jana majuzi kulikuwa na mkutano
ejo bundi haraba inama I Nairobi yabavuka gihugu ba Kongo mu nyuma basohora itangazo. Abategetsi ba Kongo baridoze bavuga ko Kenya itari ikwiye kwemera kuri iryo tangazo risohoka. Aho duhagaze nka Kenya nuko turi igihugu cemera demokarasi kandi murabizi nk'amenyesha makuru nta muntu numwe abanza kubaza leta imbere yo gutanga inkuru iyo ariyo yose. Rero barasomye iryo tangazo hano Kongo yifuza kumenya ko turi bubahagarike. Murabizi Kenya yubaha demokarasi, nta muntu twohagarika ngo nuko yasohoye itangazo. Dufata inkozi z'ikibi gusa. Ibyo yabishikirije nyuma yaho ku munsi wa gatandatu igihugu cya Kongo gitahukanye abagiserukira muri Kenya hamwe no muri Tanzania ku cicaro cya Yase. Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo kuwa gatanu mu ijoro yari yavuze ko ibyatangarijwe na Nairobi bitazijana. Ari mu kiganiro n'itangazamakuru Kinshasa.
Vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts?
Je pense que c'est un politique qui est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Bizogira ingaruka kuko Kenya itegerezwa kudusigurira neza ni gute igihugu dukorana dufashanya mugerageza kugarukana mahoro mu buseruko gishobora kwakira ibikorwa by'umugumuko. Nankeka ko azoba ingaruka mu migenderanire ariko icyo muwamenya nuko Kenya ibwirizwa kwisigura. Zimwe muri zongaruka kandi ambasaderi wa Kenya yahamagawe mu mpera z'indwi kuja kwisigura mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Kongo kubera ubutwara bw'imigenderanire atari hafi nk'uko leta ya Kongo yavyemeje. Mugabo Perezida Ruto asanga abategetsi ba Kongo bashingwa n'ubusa abivuga yitanze kwa karorero.
How many people issue statements in Kenya against me? Every day people are issuing statements against me. That is what the democracy is all about. In any case, Kenya here
n'abantu bangahe basohora amatangazo anyerekeye muri Kenya buri munsi niko demokarasi yubatse. Kandi murabizi Kenya ifite ibinyamakuru bikomeye byo ku isi, nicyo rero abantu baza kurondera ni uburenganzira bwabo gutuma ko ambasaderi wabo kubera itangazo ryasohowe. Ariko jewe sinopfa gufata umuntu ngo nuko gusa yasohoye itangazo. Uko siko Kenya imeze, ibyo si demokarasi, iyo si Kenya mwese muzi. Ewe turatandukanye, ibihugu byubahiriza demokarasi mu buryo butandukanye. Corneille Nanga kuwa gatanu yishuye ijwi rya Amerika icyatumye we nawe afatikanije bashyiraho iryo huriro.
La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternance.
Republika demokrasi ya Kongo ni igihugu cemera demokarasi kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere kubisikanya ku butegetsi. Ariko ikibabaje nuko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60. Ikibazo ni washaka gukora kudeta. Turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku igihugu cibira mu idamba. Ariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa. Ibitegereza byandikishije sivyo, nta matora zoba. Imihari nyeshambi hari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose. Izo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji, ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho. Ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi.
Son échec a fait que non il y ait faillite de l'état, faiblesse de l'état, sinon absence de l'état. Et c'est ce qui génère les groupes armés.
ikibanza yavugiyemo ni nacho president Tshisekedi na Vital Kamerhe bari bahuriyemo bungurunani mu 2018 ico gihe president wa Congo yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika avuga ku ngorane zo mu buseruko bw'ico gihugu.
Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
Ubwa mbere na mbere ni uguca ku bantu bahaba amoka hatuye no kuraba abatware tukavugana tukabashira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo. Ikindi naco no kugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu. Uyu munsi inzego z'umutekano za Congo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere. Dutegerezwa rero kubahemba neza, kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye. Tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu bibanyi kuko tuzohora turababanyi ubuzima bwacu bwose. Twebwe tuzorengana ariko amareta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu vy'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye kumoko.
Muri ako gace ka Congo n'ubu hacavuga ubwicanyi mbere n'abajejwe umutekano bicwa n'abasivile barahari. Roje Urikaneza, Juli Amerika.
Ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abanyeshuri basaga 740 bo muri za kaminuza bamaze gusoza imyitozo ya gisirikare ejo bageze mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani bakomera aratubwira icyo bagiye gukorayo.
Aba banyeshuri bagizwe n'umubare munini waba muri kaminuza nkuru ya Goma, Inigome na Ista basesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma ahagana saa saba z'igicamunsi mu myambaro y'umukara ijya gusa n'iya FARDC na polisi y'igihugu. Aba banyeshuri baravuga ko biteguye gufatanya n'inzego z'umutekano zirimo FARDC na polisi y'igihugu mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Bamwe muri bo bavuganye na Radio Ijwi rya Amerika ku buryo imyitozo yagenze. Twabonye imyitozo ya gisirikare kandi twarayikurikiranye neza cyane. Twagize amahirwe yo kubonana n'ubuyobozi bwacu cyane cyane abayoboye igisirikare. Twatojwe byinshi kandi twizera ko bizadufasha neza mu kurinda ubusugire bwa Congo yacu. Ibyo ni ukuri kandi turabyizeye. Amahoro ni ingenzi cyane kandi twebwe nk'abasore ni ngombwa ko dukorera iki gihugu tukagikorera neza ntacyo twishisha. Nyuma y'imyitozo kurinda igihugu cyacu tubifitemo ubushake bwinshi cyane. George Amani Musavuli, umunyeshuri wo kuri kaminuza nkuru yo mu mujyi wa Goma, avuga ko yumva yiteguye kujya mu gisirikare.
L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays.
Twamenye ku gisirikare ari icyitegererezo kuri twebwe mu kugira ikinyabupfura cyinshi cyane. Ibyo twize kisangane ni byinshi kandi twizeye ko dufite inshingano ikomeye yo kurinda igihugu cyacu no kurwanya umwanzi aho yaba aturuka hose. Tuzaba intangarugero no ku bandi banyeshuri.
Sera un modèle pour d'autres étudiants.
Alimas Bin Misango, umunyamabanga wungirije muri Ministeri y'urubyiruko, avuga ko leta yari ikwiye kongera imbaraga muri imyitozo mu rwego rwo kurandura burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro izengereje abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
C'est une formation morale.
Iyi myitozo ni ingenzi cyane ku rubyiruko kuko bifasha bamwe kwiga gukunda igihugu. Ibi kandi ni ubutumwa bwihariye cyane ku bihugu bidutera umunsi kundi byifashishije imitwe yitwaje intwaro. Ni igihe cyo kubereka ko natwe dufite urubyiruko rushoboye kandi rushobora kurwanirira Congo igihe icyo ari cyo cyose bishoboka.
Prêt à défendre son pays.
Muhindo Nzangi Butondo uyoboye Ministeri y'amashuri yisumbuye na za kaminuza niwe watanze igitekerezo kuri guverinema. Imbere y'aba banyeshuri mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere avuga ko uyu mubare wa mbere ugizwe n'abanyeshuri bo mu mujyi wa Goma uzafasha leta kurinda uburasirazuba bwa Congo cyane ko bamaze guhabwa ubumenyi buhagije ku bya gisirikare. Aba banyeshuri mubona imbere yanyu ntabwo ari abanyeshuri basanzwe nk'abo mwari musanzwe muzi. Kwezi n'igice bamaze kisangane bitoza ibya gisirikare, abari basanzwe ari basaza banyu, abana banyu n'ibindi ntarondoye ahangaha, ubu bahindwa abakomando bambila ndetse n'ibindi kandi biteguye kurinda igihugu. Ubu igihugu cyose kibahanzeho amaso ko aribo bagomba guhashya ibikorwa by'iterabwoba, ubwicanyi n'ibindi bikorwa bitegurwa n'abanzi b'igihugu. Igihugu cyacu ntabwo gishobora kurindwa n'abanya Uganda, abanyarwanda cyangwa abanyarwanda.
Kenya. Aba banyeshuri bavuye mu mujyi wa Kisangani bari barangije ukwezi n'igice muri imyitozo ya gisirikare, ariko hari n'abandi bagikomeje imyitozo bagera ku 200,000 bategerejwe mu mujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Burundi. Hashize amezi abiri abimuriwe ku mutambara wa gatatu mu ntara ya Rumonge batewe n'amazi mu mazu yabo. Ubu bugarijwe n'ibibazo by'ubukene, isuku nke no kuba mu nzu ari benshi kandi ahantu hatagira umutekano. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Turengezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ubushitse muri ico kigwata amazi ashika kuri 80 n'abakiyabamwo, amahema bari bayubakishije na kiriko. Utuzu twa subumwe dusigaye dusakaye gusa. Ku mpande nta mahema ahishuri kwiherera kiriko. Mutubara baraduca hagati yayo mazu hama ibiziba bigaragara ko harimo imicafu yoba yavuye mu tuzu twa subumwe, kuko natwe twaruzuye amazi dusesera mu mabarabara. Abanyeshuri baba muri ayo mazu yatewe n'amazi y'imvura bavuga ko ubu nta bikoresho bikwiye basigaranye. Munezero Joseline yiga mu mwaka w'8.
Turagenda gusaba handi amakaye kugira ngo twige cyangwa tugakoresha ibyo by'abandi bakoresheje mu wundi mwaka wahera. Nk'ubu nituzi yuko kino gisho dushobora kumenya nk'amaintrogasi bagiye barakora muri iyo minsi, ibyo ayandi makaye yari yatwawe ntituzi yuko dushobora kuronka umwimbu mwiza muri kino gice cya mbere.
Ubwo bukene bwunyugwa n'ukugene bagiye barahindurirwa amashuri bajanwa mu mashure bibaza ko ariho hafi yaho bari bimuriwe.
Kwiga neza ntushobora kunyorohera, kuko igihe twimuka twimuka twashikiye ubwa mbere baradukuye tujya ahandi, baguma badukura gutyo nyene. Umva wa mwanya wo kwiga twaca dufata kari umwanya wo kwimura ibintu tubishyira mu zindi nza dusabye ndaro.
Urongo ico kigwati ca mutambara ya gatatu yongera koko nubwo abanyeshure baja ku mashure ntibiga umuti muri munda bigashobora gutuma bayoberwa. Ndayisenga Christophe.
Kandi ubana nabo babanyeshure izisaha bagenda kwishure biyumvira nti umwanya n'umwanya natujya dukaye dukwasigya muhira tutigamwo tuzotwigamwo undi munsi akurya bajana mwamwe ayandi agasigara. Baguma biyumvira ati hava dusubira dusanga nayo nyine yononekaye. Umva ku mwana ubwenge buca buhamira muhira ku mashure bigahinduka ta bwenge baba bakihafiseho.
Kubera ayo mazu yatewe imiryango imwe imwe yarasabiwe indaro. Inzu y'ibyumba bitatu ugasanga ibamwe imiryango itatu nyene, kandi amahema bubakishije arashaje. Ndira ubusa Adere aba muri ico kigwati.
Aya mahema umwanya n'umwanya yamwe yaratanguye kumamagurika, imbeba ziratanguye kuyarya, hanyuma naho ugira ukurunguru kumukindi cyumba umwana akabona umuvyeyi yajya. Nta buzima bwiza dufise, nta mutekano mwiza dufise mu muryango. Nk'ubu dufise abana b'abakobwa, abana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu mu nzu y'amahema si byiza.
Nibitangaje ariya yasabiwe indaro n'umuryango wiwe mu babanyi aho ku mutambara ya gatatu ati turafise ingorane.
Hambayeho nabi kweri, kubera nibyo nari nitegekanije nasanze byose byatwawe kugira ndabe ingene no kwibeshyaho kuri uwo mwanya. Ubuhoho nta nicyo nabivuga ko kubera nta kuntu mbona biriko biragenda, biratugora kubera aho dusabye indaro tubana n'abandi bitugora. Hariho nk'ibindi bintu twashoboye kuja kubitsa ibindi tutazanye ngaturi.
Bahingana Juma nawe yongera koko bafise ikibazo cy'utuzu twasugumwe. Kumutaga barasaba mu babanyi aho biherera iyo umusongo bafashe mu ijoro naho bihandurira aho babonye, mu gihe kandi hari imbwa ziyerereza mu ijoro. Abo batewe n'amazi ubu basabye indaro basaba kwimugwa bakubakirwa vuba indwara ziva ku isuku rike zitaraduka muri ico kigwati, kuko abo banyagihugu bamanye imiti mihagaze.
Aha nta muvyeyi agenda afise umuti muri hamwe ahaje hose avuga ati n'agasahani kasigaye mu nzu sanga bagatwaye ko n'inzu zibanze nkuko babitubwiye. Tugasaba leta mbyereta nkozi ko bokora uburyo bwose bushoboka mu gutabara abene gihugu bakabahamisha. Twese hamwe tugasaba yuko hoboneka inzu zirama, kuko izi turimo ntizirama.
Umuhanuzi mwishikira mu biro bya buramatari mu Rumonge arizeza abo banyagihugu ko barose itongo rya hektari zibiri kandi rikirurutse bazokwimuriramwe abo batewe n'amazi.
Nyakubahwa buramatari na perezida Rumonge ari kumwe n'umuyobozi mwishikira ku munsi wa kabiri barishikiye kuri ico kibanza nyene kugira ngo birabire mu byo kuri izo ngorane kandi batere intega bene gihugu wabwire yuko bo kwihangana kuko ishamye OEM ryamaze kwemera uburyo kugira ngo bazotegure kwahantu ameze neza mbere n'ikibanza cyakobura amatari acyasherekana ari bizo cyo birangwiye.
Igisigaye nuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butanga uruhusha rwanditse kugira ishira hamwe muzamakungurira ababimukira OEM rishobore gutangura igikorwa cyo kubaka mu kurindira abajijwe magara y'abantu baremeye kuja barapoma imiti muri ayo mazu n'utuzu twa sugumwe kugira ngo bakingire indwara ziva ku isuku rike.
Shuti muduteza amatwi ni kuri iyi nkuru tugejejweho na Thierry Vendayishimiye dushorejeho amakuru yo muri uyu mwanya. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Quelque chose n'a qu'entre lui.
Ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire, et la grande majorité des gens qui ne font rien,
absolument rien.
Quand
quand il fait chaud na mboka bato si ba comprendre na bango que mon pépé wa zoluka estaciona kai pa yo zali ezako absorbé parfum ya suki na yo après kabolango na mboka ba malade ba pema son bonbon ba na ba bikana maladie de la peau rose mystérieuse tu apportes la joie nazanga yo na kokufa ngayo fulaya.